Ubu naho umwanya wo kwashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga ku bwicanyi bwandanya kwiha inkumbi mu Burundi aho ubuzima bw'abasivile abapolisi gusa n'ubutakigira agaciro turarabira hamwe n'abatumire bacu icatumye mu Burundi buri kigihe hari abantu bonako kugandagura abandi ari bwo buryo bwo gushikiriza ivyumviro vyabo vya politike canke kunumya abandi mbega iyo nyifato isubiza igihugu inyuma yorangira gute mbega umwiziro hagati y'abarundi bose cyane cyane hagati y'abapolisi n'urwaruka rwo mu makati ya mwamwe ugaruka gute uruhara rw'abarongoye abandi rwoboneka gute turi kumwe n'abatumire bacu turi kumwe na Jean-Baptiste Balibonekeza umukuru umurwi ugiye gujejwe gateka kaza muntu tukaba turi kumwe kandi na Antoine Kaburahe umukuru w'ikinyamakuru iwacu mukanya turaza kuba turi kumwe na numukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa mukanya gatoyi araboneka ariko ubu turacari kumwe turi kumwe na Jean-Baptiste Balibonekeza hamwe na Antoine Kaburahe mwiriwe neza abashinga ntahe
turabumva neza
ni Jean-Baptiste na Balibonekeza na Antoine Kaburahe murakomeye
na mahoro buhoro
ego mereka dutangwe ku mushya ntahe Jean-Baptiste Balibonekeza ejo bundi mwarasohoye icegeranyo cerekeye agati ya kazi na muntu mu Burundi ubwicanyi gusa n'ubwasubiye eka bwa bwimunogoje bwabaye ndanse mu Burundi abantu baraganda kugwa amasanamu tubona ateye ubwoba cyane rwose mushya ntahe Jean-Baptiste Balibonekeza ibintu byifashe gute umuti n'uyuhe muri kigi
ndabaramukije mwese ndamutse nawe ko yatwumviriza uko tubona ibintu bifashe muri imitsi koko ubwicanyi bwa rubugize imitsi bw'imonogode tukabona yuko hari abantu bakomeza kwishwa makati ya ntitumenye ingene byagenze ariko kenshi ukabona yuko ibyo bintu bikunze kuba iyo abajeje umutekano ariko barahangana n'abantu bafirwanisho batavuga neza abari bo ariko bari mu makaratsiye y'igisagara amwamwe
ego musha ntahe Antoine Kaburahe mwaranditse ejo bundi eka mwaranditse ibintu bikomeye cyane rwose biteye agahinda byereke ikuntu hagati ya kazi n'umuntu kifashe mu Burundi mbega mwebwe icyo kibazo isa ni cabuze umuti mu kibona gute
nivyo nkuko uyu azize kuvuga imbere yanze yemenyeshije hariho ibintu muri mamisi tubona bibabaje biteye ubwoba aho usanga abantu batogwa bagirwe nabi ubona ko bahohotewe hama bakaheza bakabagandagura biramaze iminsi itari mike kandi birabaje kuko mu bisanzwe igihugu kitwa kiri mu mahoro ariko siko biri nabo bavuga kiri mu mahoro iyo ijoro atawuzi icyo rizotanga mu gatondo ama rero n'ikindi ngira ngo beshi barabibona barabivuga ni ubwoba buri mu bantu abantu bafite ubwoba abantu bari bazibiriko biraba kuko ahandi iyo habaye wicanyi murabona ko abarongoye igihugu bahaguruka bakagira amankete ukabona ko habaye kurundira guhasha ibyo bintu kugira bihagarare ariko ubonye uno munsi umunsi ukurikira uriya umunsi uriya biratuma abantu batangura gusa n'abagira kwihebura ibyo rero biramaze igihe kandi birababaje sigeze nyenda ibona sigeze nyenda byandika ariko n'ibintu bibabaje cyane kuko abarundi bararushe muri azi imyaka twamaze mu ntambara ubu hari hageze yuko dutangura kubaka igihugu dutangura kwiteza imbere tukava mu bihugu bya nyuma bikenye kandi ari igihugu gifise nuvuga ubushobozi bwo gutera imbere
mushya ntahe Jean-Baptiste Balibonekeza mushya na Antoine Kaburahe aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukudatohoza cyangwa amatohoza atihuta kugira ngo abakozi ubwo bubisha bwose bakwitwe intambwe gahanga icyo kibazo mwebwe mu gateka kazi na muntu mukabona gute mushya na Jean-Baptiste
ikibazo cy'amatohoza ni ikibazo gikomeye cyane kuko umuntu adatohoje ntamenya uko byabaye. Hari n'igihe usanga adashobora kumenya igitigiri cy'abantu bahitanye n'ubwicanyi cyangwa umenye ibyabashikiye, ariko na cyane cyane umenye abateye ibyo bintu kugira ngo umenye uti mbega noneho ibyo bintu byabereye muri katiye kanaka byakozwe nande, cyane nimba byabaye mu gihe kumbure abariko barahangana n'abajeje umutekano bahari. Uribaza uti none ibintu akozwe naba akozwe n'abariya canke byabaye nk'isanganya canke n'ibintu byabaye kubera umuntu yavyumviriye akavuga ati ngiye abantu ndabakorera ikibi ndabice canke ndabagaze, ukabona yuko amatohoza akenewe cyane kugira ngo umuntu amenye na cyane cyane uruhara rw'umuntu umwe kuri ibyo bintu byabereye mu makarasi bituma abantu basiga ubuzima canke bagasinzikara mu bundi buryo. Rero amatohoza ni ikibazo gikomeye cyane, hanyuma twebwe icyo tugerageza nk'umujyi w'igihugu wigenga uje agati akazi na muntu turarondera amakuru akwiye ku bijyanye n'ibintu byose biba byabaye, tukagerageza kugira ngo ibyo dushobora kuronka byose by'amakuru ni ukuvuga ibimenyetso biduha novuga nti ibyangombwa byatuma umuntu yofatira ko kugira ngo ashobore gufata ingingo. Ariko uruhara nyamukuru ruranye no gutohoza ahanini usanga ruri kuri leta, kuko leta niyo ifise ububasha na cyane cyane bwo gufata ingingo zibereye mu gihe isanze hariho umuntu afise uruhara mu kuhohotera abandi canke mu kwica.
Mwebwe ku ruhara rwanyu ku ruhande rwanyu mushyira nahe Jean Baptiste
nkuko ubyibuka mu itangazo twasohoye kuri wa gatanu.
Yego me, ariko
cyane cyane
ico gikorwa murabona ko leta ikirangura muri iki gihe
amatoza ashobora kuba kandanyaruka.
Jean Baptiste, murabona ko muri iki gihe leta ikora ishobora byose kugira ngo ikore iryo tohozwa canke irakwega amaguru?
Izo tubona twebwe abo tuvugana mu barongozi cyane n'abarongozi butungane barakora ibishoboka, hanyuma kumbure hakaba amatohoza amwamwe basigura bavuga bati aya matohoza arasaba akanya, arasaba ubuhinga, arasaba uburyo kumbure bwo kugira ngo bashobore kumenya neza ibyo ari byo. Rero twe turabona yuko ishaka rihari, gusa tugashaka yuko rero iryo shaka rihari yoheza rikaja mu ngiro iyo batohoje umuntu akabona yuko ingingo zafashwe. Harizo turatubona ngereranije ibyo tumaze kubona aho tugendera, turamaze kubona yuko hariho nk'abantu bamwe harimo bajejwe umutekano usanga barafashwe ku mvo nyene z'amatohoza, canke ugasanga baramaze gufatirwa ibihano ku byaha bakoze. Twibaza yuko leta ifite ishaka, tugashaka yuko iryo shaka ryoheza rero ikigaragaza mu gihe cyose bari ibintu bibangamiye umutekano w'abantu.
Antoine Kaburahe, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kudatohoza amatohoza atihuta, mbega intambamye kuri bwimbwe iyo biri hehe abantu bakingiranira ikibaba, hariho nk'abantu bababonye nk'ubwicanyi bwabaye abantu bo bakingiranira ikibaba canke intambamye zihagaze ahandi?
Je nibaza ko ibyo kudatohoza si bishasha, siho hari akantu bamavuga n'isi yose ngo bacabitohoza. Uworaba kuva muri sore Burundi baracabitohoza, byari kavuzwe tangahe kavuzwe umuntu iyo maramara. Je nibaza kugira ikiganiro n'umupfasoni yashyizwe na nyakwigendera Pierre Ngendo w'umwe muri yapfuye nakuri hapfuye yishwe hafi imyaka itari mike, ariko namaze none byagenze gute amatohoza atanze iki? Yambwiye ati baracabitohoza kuko niyo nyishu bamuhaye aho hari mu myaka ya 60 bakangahe Burundi ivuge agapipuke amaze kuba mugandaguye nyuma kwa gasore hama rero tubandanya ubandanye 68 ubandanye 22 ubandanye 88 ubandanya kugera ubu minsi yose ni baracabitohoza. Ijambo nibaza ko ritakigifite nguvu, nico gituma kenshi nk'iy'abantu babuze umuntu bayiciwe bagandaguriwe usanga nta nta mwizero kuvuga ngo azuba akica kuko byamaze kuba nk'ibintu bitagifise nguvu n'ibintu ubutungane iyo myaka yose ntibigeze bukora ntawo waharura abantu bakomeye bagandaguye muri kino gihugu gusa ko bavuga ngo atabitohoza atakuri kwigeze gusohoka uwo harura abantu bato bato batagira uwavugira nabo nyine bagiye uko ntawo baharongo bashoboye
reka twibaze ko wa murwi reka twibaze ko wa murwi reka twibaze ko wa murwi ujejwe kuri n'ukure kurianira uzoteba ugashika ku muzi w'ico kibazo co kudatohoza eka kuko hari abarundi batezwa kubabaza kuri ubwo bwicanyi bwose bwagiye buraba mukanya turazoba turi kumwe n'abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika ariko imbere y'uko tuja kuri icyo kibazo mushya ntahe Antoine Kaburahe na Jean Baptiste baribonekeza nashaka mukanya gatoyi cyane bose mu nyishure ikibazo gikurikira muri iki gihe ishirahamwe rya Afrika ikani hamwe n'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika byatangaje ko abantu bose bari kubakora ubwo bwicanyi mu Burundi ku mpande zose hazoba amatohozwa maze abagirwa n'ivyaha bagakwitwa intambi mu gahanga muri baza ko ayo matangazo yasohowe nawo mashiramwe akomeye abiri azotuma abarundi bikebuka bakareka kwicana muri iminsi reka dutangure kuri uyu mushyira ntahe Jean Baptiste baribonekeza
murakoze cyane je nibaza yuko kuba ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika rishigikiye yuko amatoza yoba kugira ngo abantu babakoze ivyaha bashobore kwitwa intambi mu gahanga ni ikintu ciza cyerekana na cyane cyane yuko kugwego kwa Afrika amakungu nayo nyine ashigikiye yuko ntayiganza muri kino gihugu ico ni kintu ciza ariko rero nkibaza yuko ahanini uruhara rwo gutohoza nubwo gushengeza canke gucira urubanza uwo muntu wese aba yakoze icaha ahanini ari uruhara rw'igihugu tukifuza yuko rero igihugu cyane cyane coheza kigafata nk'ama ako kamo kabako rategwa n'amakungu bagaheza bagakoresha ububasha butekanje n'amategeko y'igihugu bagakoresha inzego dufite ko turafise inzego z'ubutungane z'igipolisi zikwiye kandi zikwije tukivuza ko rozoheza zigakora ibishoboka byose kugira ngo zitunganirize abantu ako kamu amakunga bari karatera kagaheza kakagira akamaro ku gihugu n'abakibanwe bose
ego Antoine Kaburahe muri baza ko inyifato ya bamwe mu bakora ubwo bwicanyi ku mpande zose izohinduka muri iki gihe habaye ayo matangazo kandi ubona ko ayo mashirahamwe akomeje uyu mugambi mu kanya gatoyi munsi munota umwe zokoze Antoine
ego ntaworeka gushima yuko ayo matangazo asohoka kuko birekana yuko hariho abakwikirana ikibazo cy'Uburundi abarundi batari bonyene Burundi sizinga sizinga abantu bashobora gukora ibikorwa byerekana yuko kandi abariko barakora ibyo bintu bashobora gukurikiranwa murazi hariho n'abantu bakomeye cyane bakurikiranwa ku mabikozwe bari imbere y'intahe ariko njye nibaza kubwanze yuko imbere yuko turondera yuko justice kubwa n'abanyamahanga nibaza yuko twebwe nise tubanza kumenya ingene dutunganya umutekano wacu hagira umuntu yishwa atacazira umuntu umupfasoni umubyeyi umwana yicwa ataco bazira icyo nico gikuru na bon ubu noneho nubise yuko ari ngo na komisiyo ngo bahaye iminsi 10 turabaye abona dosubira nyina y'iminsi 10 usubira duhamagare tuganire turabe ingene ibyo bayakoze iyo komisiyo ibazo sere kuvuga ngo asabitohoza ahama
kuva uyu munsi turatangwa guharura iyo minsi 10 mushyanahe Antoine Nzo batera kamo kugira ngo turabe ico iyo komisiyo izoba yashitse ko tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika ari samya nyirayi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika comme mwiriwe neza mwiriwe neza murafise icyumviro intererano ikibazo duga ku ijambo yego duga ku ijambo
kuko na cyane cyane mbona tuzumva ibiza bujumbura gusa kuko hino hagati mu gihugu na cyane cyane iyo mba no muri noro mbona umutekano akwiye abanyagihugu twese tuzindukira ku mirimo ariko bikanatubabaza cyane kuko urabona nk'iyo birabera nk'iyo mu gihugu bujumbura baho tusanga dufite imiryango dufite iki kandi urabona ni nk'umutima w'Uburundi ahuze twasaba rero yuko ibyo biganiro bikaba kandi ku mpande zose nk'uko aya mashyirahamwe makuru makuru nyene jeina afite nyere pe zo mbona zizogira nka movement donka mbona impande zose zo bireka kuko igihe tohoza kae tugasaba ko yonyaruka kuko ntajya aho rihengamira uwakoze icyaha akagihanirwa n'amategeko.
Murakoze kome muvuze icyumviro cyari cyashikirijwe n'umushyirantahe Antoine Kaburahe avuga ko iyo komisiyo nayo nyine ikwiye gukora ikana umushyirantahe Jean Baptiste nyine iyo komisiyo ikwiye gukora maze igashyira ahabona ibyo izoba yatohoje. Turagushimiye cyane rwose. Turafite n'uwundi munywanyi w'i radiyo Ijwi ry'Amerika, umwana wa Yezu, mwiriwe neza?
Mwiriwe Frederic.
Murakomeye. Mufise icyumviro ikibazo mu gishikirize mu kanya gato? Urakoze. Murakoze cyane umwana wa Yezu kucimvira mushikirije. Sinzi ko abashyanda turi kumwe ari kintu bakivuga ko mushyana Jean Baptiste baribonekeza.
Nashaka gushimira abo banywanyi ba VOA babiri baje kuvuga ibyumviro byabo birumvikana. Hanyuma nkibaza yuko bose mu barongozi n'abarundi n'abandi bose bari kubatwumviriza baheza bakabifata nka nkama, ariko cyane cyane nkifuza yuko ikintu cyofasha iki gihugu kimwe cyoco nico ugutandukanya imirimo ya politiki isanzwe hamwe n'imirimo abantu bakora y'ubwicanyi, kuko ndashaka yuko yaba amajambo avuga muri politiki cyanke impari zihaba tuweza ngo zikurikirwe n'abantu bicirwa mu makaritsiye. Rero igihambaye cyane cyane fatuka icumbiye cyo ahejeje kuvuga nuko abantu bose bakora imirimo ya politiki isanzwe boyibandanya kuri kwamye impari zikabandanya, ariko bagaharira baharira amahoro, baharira bavuga bubaka, ntibavuge hanyuma ngo bavuge ibintu bituma kumburi hari abantu boca bakurikira ngo bahere mu makartie. Tugashaka yuko ubutumwa bushikiriza bushikirizwa na bose, haba ku mpande zose, ngo bari ubutumwa buhumuriza butuma abantu n'ukuri baganira bahumuye, na cyane cyane abo bantu bitwaje ibigwanisho cyanke baba mu nzego z'umutekano bagakora imirimo yo gucungira umutekano w'igihugu mu buryo bubereye, ntihabe ingaruka mbi na cyane cyane ku bantu basanzwe atakigwanisho bafise cyanke atakiyo bakoze. Hanyuma tugashaka yuko nabo nyene bari mu makarate bafise ibirwanisho na cyane cyane bumenya neza yuko kurwana kwica abantu atari umurimo wa politiki usanzwe, ni cyaha gikurikiranwa n'amategeko kandi ni cyaha gituma gitosekaza agateka k'abandi bose. Rero twahanura umuntu wese ashaka gukora politiki muri iki gihugu ko yobikora akoresheje uburyo mutekanije n'amategeko bubereye, ntihagire ikintu cyo kwica abandi kijamo. Cyane cyane turashaka yuko amaraso agarara guseseka muri kino gihugu abantu bakaganira bahumuye.
Yego, namwe Moshe na Antoine Kaburahe ku vyimvuro vyashikirijwe na Comme na hamwe na umwana wa Yezu akaba hamwe na Moshe na Jean Baptiste baribonekeza. Avuze ko abagira politiki bagira politiki ariko imvugo eka iturira ituma abantu mu makarite batangwa kwicana ikahava ivyo mwebwe mu bivuga kwiki.
Je kuzangira bada yuko hatabaye ibyo byo guhana bagahasha mbere abakuru b'ubwicanyi ibi bizobandanya, kuko umuntu wamubwiye akabona nta kibaye ukamengo umubyeyi aragiye umwana aragiye umupfagiye ukamengo nakayabo bishe bajya abantu bicwa bafise inshuti bafise abana cyangwa bavukana bajyo nabo bazugira uwo mutima ukwihora kuko wiciwe ukamenye ngo nta kibaye ako gakima kukwihora gashobora kubyuka kagakundira hama nawo muntu akagenda kwihura ati nigirire ubutungane sofistice nibaza rero igihugu nibishobora gutekana hatabaye ubutungane guba kubahiriza umurundi wese ahari ahandi hoho abantu barapfa ababyeyi bagahekugwa ntagire ukamenya ngo nta cabaye nico bituma nasobye mugenzi wanje nkunditije nyuma y'iminsi icumi tuze tuganire urumva ubuhoho iyo komite bayihaye n'ikiringo bayihaye dire nkubavuga mu cyongereza bati mutegereza gutanga raporo y'ibyabaye mu ngagara reka dufatire ahosetwaze kuko n'ahandi ndetse niko ndagomba kumera nk'utabyemera jewe ndazi notangura kuvuga ubwicanyi bwabaye numva nahereye n'ubwa kera mu 1960 ngubufata muri iyo myaka itatu ya nyuma iheze twovuga isaha igahira kandi aho minsi yose bamavuga ati baracyabitohoza niyo formule yanivugwa mugabo rero
mu minsi icumi nk'uko twabivuze tuzogaruka kuri iki kibazo ariko turafise muri iki gihe umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Jocelyn Bahati mwiriwe neza
mwiriwe cyane
duga ku ijambo nimwamuse ikibazo canke icyumviro
nado
duga ku ijambo nimwamuse icyumviro canke ikibazo
muranyumva
turakumva neza tangura ushikiriza icyumviro
icyumviro nari mfite nashaka kubaza Jean Baptiste numvise umengo azijwe guharanira agateka ka zina muntu none muri iyi minsi hibonekeza ubwicanyi mu gisagara cya Bujumbura okogwa iki kugira ibyo bintu bihagarare cyanke yo baratumye ko nk'inama y'abajene kugira bumvishe yuko ibyo bakora byo kwihorahora nari amakosa
murakoze cyane rwose Jocelyn mushyanahe Jean Baptiste bari bunekeza ibibazo bibiri bihambaye cyane rwose
ego ndashimiye cyane mufatu ni Jocelyn abagije ibibazo bikomeye kandi by'inkoramutima icyo nuvuga ubunyene kuri iyi radiyo kugira ngo abantu bacumve nuko kimwe cyo bigaragara yuko ubwo bwicanyi bubera mu makartier bukorwa n'abantu biboneka yuko bashobora kuba bafise abandi babashigikiye canke batabamira ngo basigeho rero icyo gukorwa icya mbere cyoco coba icyo guhagarika ikintu cyose cyo gushigikira umuntu wese akora ubwicanyi buhitana abantu icya kabiri coba icyo gukwamira rero kugira ngo ubutumwa bwose butangwa buze ari ubutumwa butuma abantu umuntu wese afite ikigwanisho canke yifuza kugirira nabi uwundi akabihagarika rero icyo kintu cyo gusotorana cyo ku nofuga nti cyo kuvuba abantu ugasanga ari ngaho aravuvye arindire yuko akoresha uwundi canke ugasanga abona yuko ari yo nzira yo gushika ku nyungu ziwe nicyo kintu gikomeye cyane kivuza ko cokorwa ahasigaye ibindi twarabivuze ubuheruka turasaba yuko rero abanye politiki bose b'abarundi bo kwicara hamwe bakaganira kandi bakaganira bavugana ukuri bakaganira n'umutima mwiza bakaganira biteguye guheberanira ibintu bimwe bimwe ubona yuko kumureba batandukanisha ariko babivuganye boshobora kwicara hamwe bakabiheberanira hanyuma igihugu kikagira amahoro utwo nabo nyene bagakora imirimo yabo ya politike mu gihugu gitekanye ikindi twavuze nuko twifuza yuko rero abantu bose batuzirwanisha batafite uruhusha bo bisubiza turavuga yuko abantu bose barongoye abandi haba mu madini haba mu yindi mirimo y'igihugu mu migambwe bose bogerageza bagaseruka bakaja habona bagafasha kugira ngo ubutumwa bwo kugarukana amahoro abantu bakeneye bushobore kuboneka kandi na cyane cyane iki kintu kigize imitsi cyo guhangana hagati inzego z'umutekano n'abantu bafite ibirwanisho gihagarare gutyo abantu bashobore kuganira
yego me
hanyuma rero yavuze ikintu ikinicyo yavuze yabadije ati mbega none iyo bamaze gutuma ko urwaruka kugira ngo ashobore kubumvisha ubwo butumwa twebwe muri CNDH turamaze kubikora uheruka aracye nkingi nka zitatu twarakoranije abantu harimo abajene batari bake turabagirisha inama mu gatumba turabiganira ingene tubona ibintu byofasha kugira ngo umutekano wahirizwe hanyuma abantu batekanirwe maze izo mpari za politike zibandanye mugabo atateka kazi n'umuntu ariko arasinzikara n'ubu turabibandanya rero turabonana nabo dushobora kubonana baba mu bajene cyangwa mu bakuze kuko ego niko abajene barafise uruhara ariko n'abakuze barafise uruhara turabonana nabo bose rero tukabonana bamwe kumbure ku ruhara rwabo abandi tukabonana kubera amashyirahamwe baserukira cyangwa ibyo bajejwe mu mirimo mu buzima bw'igihugu turakomeza kubahimiriza twebwe turakomeza guhimiriza bose baba abajene cyangwa abakuze kuko uruhara ruri kuri bose ariko na cyane cyane ikintu gikomeye nashaka kubandaniriza ko nuko abo bajene utahura yuko iki gihugu ni cy'abarundi bose kandi kazoza na kabu ahanini rero ko igihugu gitekana kikamera neza ni ku nyungu y'abajene kandi tukifuza yuko ibyumviro byose ibyifuzo by'abajene biba byashyikirijwe abakuze rero ariyo bajije kubishyira mu ngiro baheza bakabifata nka nkama ariko mu kubishyikiriza bigashyikirizwa mu bwitonzi bigashyikirizwa mu rupfasoni biciye mu nzira zizwi amategeko atanga gushyikiriza ibyumviro ariko ntibice mu muheto twifuza nacyo duhimiriza abantu gukora
reka duhe n'ijambo umushana Antoine Kaburahe nawe nyine agira icyo avuze ku byumviro bibiri bikomeye cyane rwose byashyikirijwe na Jocelyne Bahati eka no kuvyo mwebwe muheje gushyikiriza umushana Antoine
ego jewe ama cyumvira bitake ndinyene nifuza yuko abantu bokubahirizwa abantu bashobora kuba dasanga ibyumviro haba mu mwambwi haba no mu bindi mugabo ntibaca babigira demokarasi ni sisiteme yuko umuntu aba afise ingene abona ibintu ubundi akabona ukundi ariko kwica hajya hadi umuntu yishe niwe kutamumuhaye na chance kuvuga ati duharire ibintu abibice ko je nihenze cyane we yihenze yigarure ni solution finale singa nzuga mu kirundi nta yindi chance ubuhaye umuntu ama ikiri tumaze kubona haba mu rundi cyane n'ahandi ubwicanyi bwo bukwigana haramo iyo bitanguye ni guhamagara ubundi kuko utumengo birashoboye birarekura si nka wewe Frederic Mundikije ba mu bihugu byo hakurya amazi nagiye kera narabaye uramutubona iyo habaye ahantu bishe umuntu urabona yuko igihugu gikangutse urabona yuko abantu abategetsi bahagurutse baje kuraba bivyageze gute ukabona nyine ariko rero ngaha ikindi kintu cyo ubwoba jewe nuko umengo biriko biramenyirwa bikora minyigo ko umuntu ashobora gupfa hama ubuzima bukabananya bisanzwe abahamba bagahamba ukamengo ivyo byatewe bwoba rero ndatewe bwoba kuko abantu bazohera kubeko kumenyera umengo twasubiye muri cyagihe hamwe kera grenade yaturika umuntu akabaza ngo icyo kehe ubundi akakubwira ngo yangwa si hafi abantu bagacacuma ikiyago kikabandanya kandi iyo grenade ahiterewe ishobora kuyimaza abantu
iyo ni inyifato iteza guhagarara mushyirantahe Antoine nkuko mubivuze eka simwebwe gusa na Departement ya Leta ya Amerika ejo bundi yarasohoye itangazo rivuga ko ubwicanyi mu Burundi busa n'ubwamenyerewe kandi ibyo bintu atari byiza biteza guhinduka muri aka kanya turafite n'ubundi muri banywi radio Ijwi rya Amerika George Mupenzi mwiriwe neza murafite icyumviro ikibazo
nashaka mbaze uwo mukuru wa CNDH alo
ego duga kwijamo turakumva
ndeno ne kombona ibibaha mu Burundi kenshi biba mu ijoro ibyo biganiro bizoba bizohuza bo batera ibitero mu ijoro cyanke bizoba hagati ya leta na senarede mbega ibyo biba byo babifitanye isano na senarede hama ikindi nacyo twibuka agateka ka muntu Imana niyo yakamuhaye niyo yari kwiye kukamwaka nico gituma nk'umuntu yica ubundi yarakwiye kwiyumvira nawe yuko Imana yamuhaye ubwo buzima kugira abari izo muhamagara intererano yanjye ariyo.
Urakoze George Mupenzi, reka duhe ijambo mushanahe Jean Baptiste baribonekeza kuri ivyo bibazo bibiri mubajije.
Murakoze cyane kuri ivyo bibiri. Kimwe nashaka kuvuga nuko muri kano kanya ivyo biganiro bivugwa no kuvuga ni leta iri cyabitunganye yaramenyesheje mu itangazo yuko giye gutunganya ibiganiro iraheza iramenyesha abantu bazaba bagize umurwi ubijejwe. Twe rero twasabye leta yuko yogerageza kugira ngo muri izo biganiro abantu bazobijyamwo babe baserukira impande zose kugira ngo ibyumviro byose byumvirizwe bijye habona, hanyuma abarongoye ibyo biganiro baheze babishikirize leta na cyane cyane babishikirize igihugu cyose, gutyo ivyumviro byo hirya no hino bije hamwe. Tukizera yuko rero leta ako kamwezo gakurikiza nk'uko yamaze kwerekana yuko bifite ishaka. Twibaza yuko abazo bagize uwo murwi utunganya ibiganiro bazo bari mu mpande zose kugira ngo impande zose zishobore kumvirizwa. Icyo nico twashikirije, kandi nibaza yuko leta yerekanye ishaka yuko koko ibyo biganiro biba, tugashaka yuko heza rero ikarishira mu ngiro. Kuri cyavuze cyuko abantu bakomeza kwaka ubuzima abandi kandi babuhawe n'Imana, icyo ni intererano yumvikana cyane. Ndashaka yuko ako kama ateye abantu bose bokumva bakumva yuko mu guharanira inyungu zabo mu kwitwararika ubuzima bw'abandi, kuko umwe wese arafise koko uburenganzira ahabwa n'amategeko, kandi nk'uko abivuze ubuzima butangwa n'Imana, ari nacyo gituma n'amategeko yacu n'amategeko mpuzamakungu yose abukingira mu mpande zabwo zose. Rero turahamagariye kandi abantu kugira ngo mu byo bakora byose mu guharanira inyungu zabo bisunge icyo kintu, na cyane cyane bitwararika ubuzima bw'abandi impari zose cyangwa guharanira inyungu cyangwa iziriya, ntibibe mu maraso, bibe mu buryo bwumvikana ku buryo n'ubundi nawe nyine aronka karyo gushikiriza ingene abo n'ibintu agashikiza ingene abyumvira. Hanyuma nkibaza yuko twese turi abantu, rero abantu bashoboye gufata ako kanya nuvuga nti ko gusubiza agatima mpembero ushobora kubona yuko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa, rero atakintu na kimwe cyotuma ubuzima bw'umuntu bashobora kuba umwaka, kandi ari ibintu bishobora kuganirwa ko hanyuma bigatorinyisha
ubuzima bw'umuntu ni katihabwa. Mushyanahe Antoine Kaburahi ari cyo mushikiriza cha kuvyeke byavuzwe na George Mupenzi nibishije gushikirizwa Mushyanahe Jean Baptiste baribonekeza. Turazi ko ibyo biganiro nkuko ariko arabivuga bishobora kudutangura vuba, amatwi yadusumira ka twarabonye ko bagenye nabazo bagize umurwi w'igihugu ujejwe ivyo biganiro. Mushyanahe Antoine,
ego nukuvuga yuko ingwano zose zihereranye cyose mu biganiro kenshi abagwana iyo hatagize utsindwa agafata igihugu canke agatsinda nyene nanye bibihora bishika kenshi muri imwe ni nisani no abantu baricara bakavuga ibyo badahuriza ko hanyuma bakireka tumvikane nkuko byabaye igihe bahasinywa amasezerano y'amahoro. Iyo niyo nanyine nzira yotuma Uburundi bwogorora bagasubira mu nzira y'amahoro abantu kugandagurika nawe kuja gusinya abantu barapfuye, imiryango yarahekuwe, abasirikare barapfuye, abapolisi barapfuye, abapolisi barapfuye. Bo nibyo urumva uvuki ntacu barasinya amahoro mugabo gusinya amahoro ry'ubukizi bakigize he igihugu musanzwe muzi ko ari igihugu gikingurana n'ubutunzi abangahe Bujumbura murebona ngira ubuzima buse bugimbye murabona ingene umwigira ari mbe murabona ari amasosiyete, amantreprise, amahoteli abantu bose bagamije kubera
atavyashara atabizimeshi hari none kurinzira ko abantu banza kuruha abantu banza kwishwa kwicana gutera icuka kibi kubera iki abo bafite ibyo bapfa batukwe bakavugana bati ibi cyane byo mbona n'ahandi kurinzira ko nibyo bon kujya kuvandira n'indifuzo yuko
ubwicanyi banza guhagarara
amahoro ariyo bushira imbere
lego me reka duhe n'ijambo munywanyi wa radio ijwi ya Amerika Leandre mwiriwe neza mwiriwe mushikirize icyumviro cyangwa ikibazo mu kanya gatoya mwegere telefone mushyana he Leandre muvuge cyane mwegere telefone hanyuma mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro
uva jewe icyo nagira nshikirize
lego
ikerekeye cyane cyane ikerekeye igihugu cy'u Burundi imisi turimo urabona ko ari imisi igoye kandi iteye ubwoba tumaze kubura abantu benshi cyane mu Burundi kandi b'inzira karenganye b'abanyagihugu basanzwe uravye kuva u Burundi bwikukiye Burundi independence byari yerekanye neza yuko ibibazo byose by'umutekano biterwa n'abanyapolitike kandi ahanini baba bari ku butegetsi rero icyo nashaka gusaba kubibi turimwo neza amaso nkaraba kuva jewe ntanguye kubona demokrasi yo mu Burundi itanguye gukora abanyagihugu bakavyisanzuramo babikunda ibuka cyane gose ko yatanguye 1993 ariko iyo jewe natanguye gukorera ampete natoyemwo na jewe nkajayo nk'umunyagihugu ashaka yuko aba impinduka mu gihugu ni mu 2005
iduga ku ijambo sozera
yego rero 2005 ibagiye umukuru ufite ubu w'igihugu yatowe neza cyane hamwe n'iteka abarundi bamwishyashaye bamukeneye ariko mu 2010 hati haba ikintu abantu batishimiye kandi murabizi neza yuko ari abantu biyonjoroye ari abanyapolitiki benshi biyonjorore mu 2015 hoho biraboneka neza yuko byaciye biba bibi kurusha mu 2010 rero ubu aho tugeze murabona yuko agafuni kamaka ariko karahamba abantu bazira ubusa ukumva umuntu avyutse yirigwe cyangwa araraye ntavyuka rero icyo nagira nsabe ari ibintu byinshi bimaze kuvugwa n'amakungu muri Amerika ni Buraya no muri Afrika nimba ubutegetsi buriho bukeneye yuko haba umutekano mu gihugu cy'u Burundi nibagerageze baraba ukuntu bumvira ayo makungu ivyo bihugu twanye urubibe cyane cyane isaka ya community kugira ngo abo bantu bose bafite icyo boterera muri gihugu cyacu kugira ngo habe amahoro bajye muri ibyo biganiro hamwe n'iyo senarede kuko niyo ifise n'ububasha kugira ngo ibintu bihinduke mu gihugu cy'u Burundi byoba ari byiza cyane rwose hako ko boguma bananara bigumiza ku butegetsi kandi babona yuko ibintu byamaze kuyangara ibujumbura kandi aribwo inkingi y'ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi ejo cyangwa hirya y'ejo ibintu birashaka gufata indi ntumbero kandi bibaje gufata indi ntumbero izo cya biba bibi kurusha n'ibyo twabonye murakoze
igome ku cyumviro cyawe mushyana reka dutange ku mushyana Jean Baptiste mu kanya gatoyi mushoboye kuvuga mu kanya kari munsi y'umunota umwe Jean Baptiste
wi murakoze cyane ndashimiye cyane uwo munywanyi wa w'icyo bya Amerika kuvyugaje gushikiriza koko nibaza yuko ikintu gikomeye cyane abantu bo kuyumvira ubu no kuvuga bati none ibintu bizoshika he bakavugana bakavuga bati none ze baziza yuko habanza guhera abantu ibihumbi n'ibihumbi mbere yuko abantu baganira icya kabiri none birakenewe yuko umuntu kugira ngo ashobore gushikiriza ibyo yumvira ategerezwa kubanza kwica uwundi tugashaka yuko rero ikintu gikomeye cyane umuntu wese ashaka guhungabanya ubuzima bw'uwundi muri kano kanya yo bihagarika hanyuma tugasaba abanyepolitike bose kwicara hamwe baganire murakoze
murakoze namwe mushyira ntayi Antoine Kaburahimwe yateye akamo ugasaba ko ikagwa bwicanye bwuhagarara buno nyene kuko kuja mu biganiro abantu baramaze gutikira atacu bivuze mukamwate yakamurero ko ivyo eka umuntu wese afite uruhara mu bwicanye yo bihagarika muri kigihe sinzi ko mufite ikintu mushikiriza ko byashikirijwe mushira ntahe naheje kudushikiriza icivure cyo mu kanya Leonde
Oya, jambo na twese turabihuriza ko erga umuntu yaba umurundi ari hagati mu byugo ngo kwacu. Yaba inshuti n'abagenzi bari y'amazi babarundi cyangwa bakunda Burundi. Nta muntu numwe atifuza ko ibyo bintu bihagarara. Erga ni bifite ubwoba kandi uravye muri rejo yacu hagati y'ibihugu. Ibihugu biri kubera tere imbere, ibindi bihugu biri kubera tere intambwe mu kwiyungunganya. Abanyagihugu baho bariko bariyubaka, bariko aruboka ibihugu vyabo. Natwe turiko turasambura kubikiza akajisho ugende aho yaganagire, ugende Kampala, ugende mu Rwanda, ugende Tanzania, n'ibihugu biri kubiriyubaka. Muri twebwe tuzokwama muri ayo ntitwofata tugahindura tukubaka Burundi. Abantu aho bakwiyumvira kubaka biyumvira guhunga, kandi birumvikana umuntu iyo abonye amagara yiwe ababangamiwe, abonye se bice nyina bice mene wabo, yumva ngo mu gatondo batora iziga, uwo muntu yiyumvira kubaka muri icyo gihugu gute, yo kwiga kuya bizinesi muri icyo gihugu gute. Je nibaza yuko harageze ko tuhindura ingene tugahinduka kandi tugahindura ibyumvire. Igihugu ni gwata n'umaze duha amahoro. Harageze ko abo bantu bakora ibyo bintu bahagarika
murateye akamo gakomeye cyane rwose. Mushya Ntahe Antoine akavuga ko mu Burundi eka ibihugu bibanye byose biriko biratera imbere, ariko mu Burundi muri iki gihe bakaba bariko berekana ko icyo bazi kenshi na kenshi ari ubwicanyi, ari nacyo gituma ubwo bwicanyi rero ukwiye guhagara amaguru masha. Turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Eri mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Murase cyumvira, murase ikibazo?
Yego, ni cyumviro gitoya nari mfise kubibera mu Burundi. Mu bisanzwe ubwicanyi bwabaye akanani yabahenga mu Burundi, kandi tubirabye dusanga abapfa ni mu mpande zose. Usanga hapfa muri opposition, ahandi ugasanga ariko hapfa abo mu mugambwe ku butegetsi. Kuri ivyo rero bicaboneka yuko abafisemo uruhara n'abagabo babiri ni leta hamwe na SINALED. Noneho twasaba rero leta na SINALED baje hamwe baturondeze amahoro, bareke gukina ku muvyimbo w'abanyagihugu, kuko uko bigenda kose umunyurundi mutoya niwe agira ingorane, ariko bobo bibereye hanze abandi ngaha bafise umutekano bw'abanyagihugu batari kubaka ariko barapfa. Nagomba rero mbaze uwo muntu ari hello
ego duga ku ijambo.
Nagomba rero mbaze akabazo gatoya uwo muntu ari umugurije kubahereza akazi na muntu. Nagomba mbaze ko tumenyereye amatohoza yo mu Burundi akorwa n'ubutungane atacavamwo, none bobo nta matohoza yabo bakora kugira batumenye abica abantu mu Burundi. Kuko kenshi turamenyereye kubona abishwe n'abapolisi, turamenya atishwe kenshi bavuga ku madango bishwe n'abapolisi, mugabo abishe abapolisi nzi biratumenya ngo bishwe n'abanaka. Ino ni ntacyo bufasha nabo matohoza kugira ngo kuri kuja habone.
Ikibazo mucishure Mushya Ntahe Jean Baptiste baribonekeza, mbega mwebwe namwe ku murwi wanyu ujejwe agateka kazi na muntu murakora amatohoza yanyu, mukaraba abica abapolisi, mukaraba abica abasivili?
Ego, murakoze cyane. Umugwi wacu urakora amatohoza, turakora amatohoza, ariko na cyane cyane hakaba ibyo dutohoza bijanye no vuga nti n'uruhara rwacu nk'umugwi ujira akazi na muntu. Ntidukora amatohoza yategeza gukorwa ku mbure na kijya gipolisi kijeje guhasha ibyaha bita police criminel, hariho izitegeza gukora. Turakora rero amatohoza, kandi amakuru turonse turaza tukayakoresha kugira ngo aho duhagarika tubihagarike, cyanke aho tubimenyesha abajejwe guhana tubibamenyeshe. Mugabo cyane cyane hariho ivyo biteza gukogwa na igipolisi, tugaheza rero tukabahimiriza turose amakuru tubona yuko bashobora gufasha tukayashikiriza aho biteza gushika kugira ngo akoreshwe gutyo. Umuntu abantu baba bakoze ibyaha bitosikaza gatera kazi na muntu bakurikira.
Ego me Pacific ntihagira muja ariko nashaka imbere yo kubaha ijambo Mushya Ntahe Antoine Kaburahe nawe agire icyo avuze. Mushya Ntahe Eli aheje gushikiriza ijambo n'icyumviro yavuze ko hariho ikibazo cyo mu Burundi cyorangira leta na SINALED bagize ibyo biganiro. Ibyo biganiro bizotangura mu minsi iri imbere nk'uko tuvyibaza. Nashaka ndababaze ku bwanyu Mushya Ntahe Antoine Kaburahe, bari muri leta eka n'abari muri SINALED baratanga ubutumwa bwo guhumuriza bagahanura ku mpande zose?
Bon, nikibazo gisa nikigoye kuko ubumbonumego twagi muri sinzige no bramu kiburi logique mwese kwerekana inguvu kwerekana yuko mu mari wakomeye yaba leta turakomeye bariya nabo turakomeye kenshi y'abantu bakibona ibintu gutyo biragoye ko baganira mugabo nibaza yuko bose baba bashaka amahoro mugabo sije birangora kwemera mugabo reka ko ndavuga nabi reka turindire turabice bizotangura hama abarundi n'amakungu turabe abashaka yego igihugu cyicana nkuko bawandiye harabirimba Emmanuel Nkishimana yo gusicana turabibona nibaza kugira ngo batware icyo cy'ubuzima bazabona abashaka mahoro baboneka abashaka baboneka mugabo reka tube positive tugerageze kwakira neza reka turindire nkundikije
ego me ndivyo reka turafite uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Pacifique mwiriwe neza murafite icyumviro ikibazo umwanya uragiye muranyarutsa
ego tubanje kubashimira ukuntu mutwakiriye
murakoze
hama ikibazo dufite kuri buno Burundi bwacu ubu Burundi bwacu murabona neza ko ataho uriko buraja kugera kuri iyi saha rero kandi n'ubwicanyi biragaragara ko buguma bwiyongera uko iminsi ihera uko byatanguye biguma biduka none rero icyo nashaka kubaza abo batumiye icya mbere nashaka kubabaza none ku bwabo bubu nk'abantu basa n'abahagarariye abandi by'ukuri bariko barafasha iki muri buno Burundi hama ikindi nacyo nosa n'ikibaza ndagitumereza kuri leta ihari ubu none leta naho numva menga nta mutumire ahari wa leta none leta yoyo nko muri kino gihe abantu bariko barapfa bapfa bazira atawumenye neza icyo bazira none by'ukuri leta yoyo yobiri kiyakora iki ariko rero ku bwabo batumire ndashaka bampe nsobanuro neza nibyerekeye igikorwa bariko barakora kuko turabona ko abantu bapfa baratotezwa eka kandi bikogwa n'inzego nyinshi zo mu gihugu n'igipolisi usanga kiko kirahotera abantu naje nsanzwe ndi mu ntara hagati mu gihugu ino nibubanza mugabo turabona neza ko igipolisi kidakora akazi kacu uko bibereye
ego reka dutangure ku moshe na Antoine Kaburahe ku ruhara rwanyu mumenyesha makuru reka afite ikinyamakuru gicubashwe cyane rwose muri ko mukora iki hari ikintu mukora kugira ngo mufashe hariho n'ikibazo cyabaje leta ariko mwebwe sinzi ko mwocishura mu kanya gatoyi akanya katujanye umuntu umwe
yego madamu makelo bwa yuko twebwe dukora umwuga wo kumenyesha amakuru umugabo utoroshe cyane muri kino gihe murazi jaski amaradiyo yigenga itariki 13 mu ijoro kwa gatanu murazi yuko abamenyesha makuru barenga 50 bahunze bari ari hirya y'igihugu ni mu butoroshe dukora mu bihe bitoroshe kandi nta na hamwe ku isi akazi ko kumenyesha makuru koroha iyo rero bigiye mu nuko ari mu gihe cy'intambara ari gihe cy'ubwicanyi umwuga uca noneho ugora gusumba twese tugerageza rero n'ukugerageza naho bigoye kugerageza kuguma dutangaza amakuru tuvuga uko ibintu biko biragenda naho bitoroshe byoroshye na gatoya sino babisha tubabwira yuko dukora umutsima uri mu nda tubaje kuturabisha oya kandi noneho sibonye twakora umutsima uri mu nda n'abarundi mu mutsima kari mu nda ye mu majambo make turagerageza ko dushoboye tukavuga ibintu uko biri tukavuga ibyo twabonye ibyo twumvise twatohoje naho bitanezereza bose mugabo twebwe aho duhagaze ni ukugerageza gukoresha ukuri kugira ngo amakungu abarundi bamenye ibiko biraba niyo ntererano umumenyesha abakuru asigaye ubu yonyine yokora ni ukugerageza gukora akazi kiwe adahenganye akerekana ibintu ko biri naho bitoroshye inyo ntererana nayo
bigiye
umutekano ubazwa cyane cyane leta ubazwa adutwara nibarabi uko bakora umwe wese ku gisata ciwe agerageze gukora akunda Burundi dukunda ikino gihugu kuko nta kindi
namwe monsieur Jean Baptiste Balibonekeza ku ruhande rwanyu eka mu murwi ujejwe agateka kaza muntu muri ko mukora iki mu gufasha kugarukana umutekano mu Burundi eka ikibazo cyabaje leta sinzi ko mushobora kucishura
ego murakoze cyane ikibazo cyabaje leta sinzi ko mushobora kucishura kubera ntayihagarariye ariko nashaka kuvugira cyane cyane uyu murwi CNDH cyo turiko turakora kugira ngo ibintu bishobore kuja mu buryo kuri bose ibintu bitatu bikuru bikuru mu ncamake turiko turahimiriza abantu tubahamagarira guhagarika ubwicanyi tubahamagarira kwemera kugira ngo ibyo bakeneye byose bice mu nzira y'amahoro bicare baganire no kuvuga yagire umuntu yicuwundi kugira ngo ashobore gushika ku nyungu ziwe za politiki aho rero ako kamo turagatera leta tukagatera kandi n'abatari muri leta baba abo bari muri opposition canke iyo migwitwaje ibigwanisho twumva canke baba nabandi bose bari muri iki gihugu bifuza gushika ku nyungu zabo tuhamagarira kudikurikirana mu mahoro icakabiri ndetse cyo guhimiriza no kugira inama abantu
urasozera mu kanya gato turarangiza
bwo kugira ngo tumenye ukuri kuvyabaye hanyuma tukagushikiriza abategeza kubimenya kugira ngo bashobore kugira icyo bakoze
maze Jean Baptiste Balibonekeza turagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ku bibazo nkura mutima byo bwicanye mu Burundi mu Shyantahe Antoine Kaburahe mwakoze cyane gose kuba mwashoboye namwe kwifatanya natwe kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo turashimiye cyane gose n'abanyamanyi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiza n'ivyumviro bikomeye byo bakigihugu turashimiye engineer tukadushimiye kandi na Fatou Karara yadufashe mu buhinga bw'izuma mungira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.